nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa mbere n'igenekezo cya 2025 myandagaro umwaka wa 2025 ndabaramukije inshuti bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe sangwa ikaze muri ano makuru mu kinini twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abakorera ku biro by'itora bigera kuri 10 nibo bamenyekanye ko bahagaritswe n'igipolisi kuruno wa mbere mu gihe kuruno wa mbere hariko haba amatora y'abajenama bo ku mitumba mu gihugu cyose, abo bose bashyirwa utungane bakaba bagirizwa kwiba amajwi. Umugambwe MSD uranegura imvugo y'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yo kongera guhakana iyugurwa ry'imbibe Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Ku bw'uyu mugambo w'iyo ngingo ibandanye gusubiza inyuma ubuzima bw'abanyagihugu bato bato mu by'ubutunzi bw'igihugu. Eka no mu ishyirahamwe CBDH Vicar bariyamiriza imvugo yakoreshejwe n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD mu mpera z'indwi iheze, aho yemeje ko abahunze umwaka wa 2015 bahunze ku nyungu zabo bwite kandi ko bashaka kujanwa mu bindi bihugu, biri mu itangazo iryo shyirahamwe ryasohoye kuri uno wa mbere. Amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru duhera muyavugwa mu gisata cha politike, aho kuri no wa mbere igenekezo rya 2025 myandagaro haba amatora y'abahanuzi ku mitumba mu gihugu cyose. Amakuru atangwa n'umugwiseni ujejwe amatora bamenyesha ko abakorera mu biro by'amatora batandatu harimo abarongoye ibiro by'itora bapfunzwe mu rumonge muri meri ya Bujumbura, naho nyene mu Gihosha abakuru b'itora bagera kuri 4 bahagaritswe bose bakurikiranwa ku busuma bw'amatora. Julien Muzinga.
Mu ntara ya Rumonge abantu batandatu harimo abarongoye ibiro by'itora batatu bafashwe bagirizwa kwiba amatora nkuko byashyikirijwe n'umukuru w'igipolisi cy'iyo ntara Colonel Jean-Baptiste Bigirumuremyi. Bane mu batwara ibyo biro by'amatora bafashwe nyuma yo kwakira amafaranga ibihumbi 100 by'amarundi bari bahawe n'umukandida. Muri komine Bugarama uhagarariye ibiro by'amatora yafashwe ariko arinjiza mu masandugu impapuro zo gutora zitari ku rutonde, mu gihe igitaza uwundi ahagarariye ibiro byaho yagirijwe kuba yujuje udukarata tw'itora dutanu twose ku mukandida umwe gusa. Abo bose bakaba baciye bashyikirizwa ubutungane kugira bakurikiranwe bongere bahanwe hisunze amategeko. Muri meri ya Bujumbura naho ku ishuri rya Gihosha abandi bantu bane bari mu biro by'itora bahagaritswe bagirizwa ko bujuje mu buryo butemewe n'amategeko amakarata y'abatora ku nyungu z'umukandida Chansar Nimbona. Ibyo byashyikirijwe n'umukuru wa Seni Prosper Ntawagwamiye mu itangazo umugwi wa Seni wasohoye rijyanye n'uko amatora yagenze. Akaba yamenyesheje ko muri rusange amatora yagenze neza kandi mu mutekano mu gihugu cyose ata ngorane zikomeye zibaye.
Jean Muzinga arakenuye abanyagihugu bo ku mutumba Rumbanga ni zone Rukecho ya komine Ngozi bazindutse mu matora y'abajenama b'imitumba bamenyesha ko ayo matora yaranzwe n'utunenge tutari duke, aho nkaho bamwe mu bayoboke b'umugambwe CNDD-FDD harimo n'indongozi z'uwo mugambwe n'abitoje muri uwo mugambwe baza mu nzira babwira abanyagihugu abo bagomba gutora. Abatari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bakabibonamo iterabwoba, bavuga ko batizeye ko ibija kuyavamwo bizaba bihuye no gushaka kw'abanyagihugu Pacifique Nyejimana.
Amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu bitabiriye amatora ku mutumba Rumbaga muri zone Rukecho ya komine Ngozi amenyesha ko ayo matora yaranzwe n'utunenge tutari duke. Abo banyagihugu bamenyesha ko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bari mu ndongozi zawo kuri uwo mutumba bagumye bategera abantu bakabategeka amazina yabo bagomba gutora n'abo batotora. Ibyo bigatuma abitoje bari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD batizera ibija kuyavamwo.
abitoje go muri senete FDD n'uyo mukuru mugambwe n'abatware ari mu mukuru gakimbiri n'abandi baguma bategera abantu babwira ngo wa muntu atari muri senete FDD n'umutore ubusanzwe atari mu senete FDD wewe nta kigere yakura kuko umudamu umwe yahora atwara abakenyera rugamba yabwiye umuntu amubwira ngo abariko barakora ku ruhande rwa seba wo atari mu senete FDD bakorera ubusa kuko no mu matora aheruka twarabonyemo amajwi menshi y'abatoye furunani Burundi bwa bose ati mugabo yose twarahindukije ashika y'abasenete FDD.
Abo banyagihugu bavuga ko bigoye bikiriko kuko kugeza ubu hakira abanyagihugu bigikenewe ko bigishwa neza amatora icarico no kumenya agaciro k'itwi ryabo.
Nuko abanyagihugu batarasobanukirwa icyari cy'amatora. Ubwiye umuntu ngo urantijwe akubwira ngo nticupa. Ntiyibuke yuko icupa bamuhaye, nawe niyazokenera umutware, azomubwira ati wampaye ijwi ndaguhaye icupa none nawe uvugira ndagutunganirize, kiricumbwira. Birakenewe ko abanyagihugu bigishwa, bakamenya amatora icyo ari cyo, bakamenya n'agaciro k'ijwi ryabo.
Mu Rwanda rwo kumenyesha amakuru kwa radio inzoma gateka kawe, ntitwashoboye kuronka abarongoye mu gwisesa ingozi kugira ngo bagire ico bashikirije kuri ayo makenga.
Padre Nyashimana arakenuye tumira amatatu bandaye n'amakuru twabateguri.
Inzamba
Padre Nzamba gateka kawe amakuru twabateguriye twabandanize mu gisata cimigenderanire hereta y'Burundi ngo ndirote yugurura urubibe ihana n'igihugu cy'u Rwanda ni mu gihe cyo gihugu kitaratanga abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 kugira ngo bakubitswe intahe mu gahanga. Ibyo byasubiye kuvugwa na Reveriyano ni kuri uyu munyamabanga mukuru umugambwe Sende FDD hari kuwa gatandatu heze mu gihe uwo mugambwe wibuka imyaka 20 umaze uri ku butegetsi. Reveriyano ni kuri yo yasiguye ko icyo kibazo atakurya umunwa canke kwifamaza. Tumwumvirize.
Wewe araje afashije bagomba gutembagaza ubutegetsi birabananiye bose bagiye iwiwe bibereye Kigali baniyombare none tukavuga tuti duhe niyombare yinjire igereza uburyo binjira kare abambere babagiye kuroka kuko si imyaka 10 ubutumi baba batangwe kurekurwa ba Kiroho mbe ni bande bariyo nuko ntabibuka amazina harimo bariyo bameze imyaka 10 bagiye bageze kurekurwa kuko twari twavuze ko babarekuye kushi twatwara mu namashinge tukabigisha karanga mutima igasaba soda n'abasivili kushi tubigisha karanga mutima kaja mu bandi mu gipepe rya abanyagihugu bamwe baracagira baracari Kigali rero bakanyishije twende ntamo tuzokwisemba nari babwiye cyage twari ku mungagara kuri permanence burya turaraba ni imyaka burya bikiragenda igaba niyo mbere barenze imyaka 55 igaba iko barakura kiga mizi ndabanye ntibaza bakiri kwisa baba duhaye sawa bapfiriyeyo sawa tubihera mugaba kiriho oya kwibaza baduha bataba duhaye nabo ntibabaza ikintu kimwe mu Burundi sati barabaduha cyane bagapfirayo samuragwa kubera umubyeyi w'igihugu yavuze ngo nibugure imipaka akanya gatoya akajagari mwarabonye abantu bishwe bagira imimezo mu Rwanda kuza kwica abantu bacu ugize umutima mwiza barakumara turazibira ntihagire rero uzane ibintu by'izanima muraja muri Tanzania mufate ubwato muji Zambia muje muri Congo muririnde indege mugende ku isi n'ikigali muragenda mu ndege ntacyo muzaba mutwaye ntangora.
Umugambwe MSD baranegura imvugo y'umunyamahanga mukuru umugambwe Sende FDD kuko ngo iyo ngingo yo kugara imbibe ibandanya gushira mu kaga abarundi n'igihugu. Epitas Nshimirimana avugira umugambwe MSD yibutsa ko abanyagihugu bato bato aribo bahagorerwa kuko hari byinshi bategerezwa kuza kurondera mu gihugu kibanye cy'u Rwanda Burundi butabishoboye kubaronsa tumutege yombi.
Kutugurura imipaka nta gihano kirimwo ubuhanye u Rwanda ahubwo ubuhanye abanyagihugu bawe kuko nibo bakenera kurondera amaserivisi atandukanye badashobora kuronka mu Burundi nibo bakenera kuja kwivuza kuko murabona ko Burundi bugifise ubuvuzi buri hasi murabona ko ibintu byose byankenerwa yaba amafaranga y'agaciro yaba ibindi bintu byose ntabihari mu Burundi bategerezwa kubirondera mu bihugu bibegereye aho naho hari mu Rwanda kandi bigira ingaruka no ku butunzi bw'igihugu kuko abanyarwanda baba baza mu Burundi gukora urudandazwa bazanye ibidandazwa byabo canke bafite ibyo barondera baba bafise amakori batanga yotegerejwe kuja mu kigega ca leta. Ibi nuko Reveriano nyene ari Reveriano atashobora kubona kure ngo abone ko ibi bifise ingaruka ku buzima bw'igihugu, ku buzima bw'abanyagihugu. Ariko kandi turababaje cyane no kumva umuntu yitwa kwa serukira Abarundi yipfuriza zina Murundi ko yopfa canka kicwa. Ivyo nakamara maza vyerekana wa mutima w'ubukoko uri muri bo, kuko aba bantu bahunze kubera icuka kiri ca politiki catewe n'umugambwe CNDD-FDD wahonyoye amategeko. Nagomba mbonereho akanya ko kwibutsa ndikuriyo ko yibuka ko adasumba abandi bantu benshi byabo byarenganye. Ntasumba Petero Nkurunziza yari yarifuje ko Abarundi ngo bohera nk'ifu y'imijiro. Uyu munsi ari hehe? Ntasumba Adolphe Nshimirimana mu kugandagura Abarundi yabikora nk'uri karikinira ireresi yo gukata ibijumbu. Uyu munsi ari hehe? Nashira amaguru hasi yibuke ko ari ku isi. Akesha umutegetsi akoresha imvugo benizo ntizikunda kumwerera. Hari naho ayo hava asanga ahubwo ari wagiye imbere yabo yipfuriza ikibi.
Umuvugizi w'umugambwe MSD aranegura kandi byashikirijwe na Reveriano Ndikuriyo aho yifatira mu gahanga abanyepolitike bari hanze y'igihugu ngo baze barwane. Epitas Jimirimana akavuga ko igihugu kigeze muri kino gihe ataco buzaha Abarundi guhaguruka bakagwana igihugu cabo ngo kuko ari uburenganzira bwabo. Umugambwe CNDD-FDD wagarukanye, ibyatumye nawe nyene uja mu ishamba n'ubunyene twumvise Epitas Nshimirimana.
None bobo bagiye kugwana kuberi? Ntibagiye kugwana kuberi intwaro y'umugambwe umwe yari ishingiye ku ntwaro za gisirikare kandi zishimikiye ku bwoko bumwe gusa. None uyu munsi ikintu cobuza Abarundi kugwana ni igiki? Kandi mubona twasubiye mu ntwaro za gisirikare kandi zishingiye ku bwoko bumwe. Ntibagiye kugwana kugira ngo ntihagire Abarundi basubira kwishwa bunyamaso canke ngo bangazwe nk'ibikoko. None uyu munsi icobuza Abarundi kugwana ni igiki mu gihe birirwa baricwa bongera bangazwa nk'ibikoko? Abadede bagiye kugwana barondera kugwanya Kampinga yanje. Uyu munsi igihugu vyararenze urugero biva kuri Kampinga yanje bigeze kuri Kamuryango wanje. None kuki bumva ko Abarundi batohaguruka ngo bagwane? Ndikuriyo rero nareke kurazirana ku murango yongera vyiyobagiza. Abarundi ntibazobandanya gutinya canke gukangwa n'amajambo benayo. Bariteguye kandi nta muntu n'umwe azobabuza kugwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cabo. Nibareke kwirirwa barihambira ku kuvuga amajambo gusa, nibemere ko igihugu cabananiye gutwara kuko nta muntu n'umwe akwirikirana ibibera mu Burundi atabona ko igihugu bagisutse mu manga. Uyu munsi rero abanyagihugu bahagurutse barondera kugwanira uburenganzira bwabo ntibazozibirwa na Ndikuriyo. Nareke rero kwihenda ahubwo nibemere twicarane hadasigaye inyuma n'abavuga ko bagomba kugwana kugira ngo dutorere inyishu z'ibibazo byugarije igihugu cacu nta kindi.
Abandi banegura amajambo yashikijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Amariba Ntarakama mu kunegura amajambo yashikijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku munsi wa gatandatu mw'ishirahamwe CBDH bikarihurikiyemwo abana agateka kazi na muntu n'agateka k'impunzi cyane cyane aba mu makambi. Bavuga ko bona Reveriano Ndikuriyo avuga ko abahunze igihugu mu mwaka w'2015 ngo bahunze ku nyungu zabo, hariho n'abashaka kujanwa mu bindi bihugu. Urongo w'ishirahamwe CBDH Vikari amenyesha ko iyo mvigo igayitse kandi ko igaragaza ishari afitiye impunzi. mwitangazo hiyo shirahamwe jasoye Leopold Sharangabo asaba leta y'u Burundi nyabuna kugarukana icuka ciza mu gihugu n'umutekano ku Murundi wese kugira ngo abahunze bahunguke bakareka kubandanya bata umwikomo kubahunze tumutegeyo
ni mvugo twagaye cyane na cancane ibuzwe n'umuntu yamaze imyaka n'imyaka mu buhungiro aho umuntu ashobora kwibaza niba koko nawe igihe yahunga yoba yaragiye kurondera uje gwo kuja hanze mu mvugo ziwe harabonetsemwo ishari n'ugwa afite impunzi mu kwifatira mu gahanga ibihugu bikurikiza amategeko mu gukingira impunzi ahatumva ukuntu zishobora guhabwa ubuzi akiragira ko mu ngingo nyinshi z'amasezerano Geneve yo mu gihe cy'imyaka 151 ivyo byose ari uburenganzira bw'impunzi tukabona ko babozwa nuko kumbure ibihugu byo mu karere bidatoteza impunzi nkuko Tanzania ibikora muri iki gihe rero muri iyo tangazo twasabye cyane leta y'u Burundi kutabandanya ikora mu nkoba abarundi n'ibibazo by'ubuhunzi ahubwo igarure umwuka mwiza mu gihugu n'umutekano ku mundi wese aho umundi wari wese ashobora guhunguka agatekana kuko byaragaragaye ko hari abarundi batari bake bahunguka bagahohoterwa bamwe muri bo bakagandagurwa abandi bagahitamo gusubira guhunga twasabye kandi ko batubandanye bagira urwitwazo rwa kudeta yo ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015 aho hatakwiye kuva icyitwazo cyo kubandanya batoteza abarundi mu kurangiza twasabye rero kandi amakungu n'ibihugu byakiriye impunzi kudasamazwa na bene izo mvugo z'abategetsi b'u Burundi ahubwo bakabandanya gushyigikira impunzi na cyane cyane mu kuzironsa bya nkenerwa mu rugo buzima butoroshye babarimo.
Ino ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa mbere mwakoze mwe mwese mwayakurikiranye bakonze bagenzanje bamfashije kuyatorokanya umwe wese ku ruhare yagize ndabibutse ko mwari kumwashikizwa na Je Bonfils Niyongere ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.